Era Music.
Umusheri wanje.
You already know.
Umusheri wanje ngiye kuraba umusheri wanje. Umusheri wanje ngiye kuraba umusheri wanje. Umusheri wanje.
Kubera iki?
Araryoshe.
Byakweli.
Araryoshe.
Aho uvuze ukuri.
Araryoshe.
Ni O L G Oleg.
First, ndi umusaza murabizi. Tena, mini boss mtoto. Iki demo chanje ni so. Iyo tuli home, numulilo atigute one. Physically, magically. Kuburiri maji mai. Afande mimi wafazali. We still spend more money. She has a good heart, oh. Amazing booty, my gosh. Kupa dida. Araryoshe. Je kujya mu mbona ni kujya nyene. Ndumusa na shusha kanda komeye. Ho umurundi wa mutama. Attention je ndakaze. Kujyosha buryoshe pe. Abana bato muri he tuvugane.
Tulinga. Ugweba tulinga.
Mami na daddy.
Araryoshe.
Tantine na tonton.
Araryoshe.
Tuzi na kuzina.
Araryoshe.
Yeah, kopi na kopina.
Shika
tarabedida pepe te abanika kamata chukwe ni kata yamara mshibidibidibidi fuku mulifu sarabu shirubu chuto akana madama mvavavutu mtu njifendi wabadida.
Simple one with dinner.